Indwi zitatu inyuma y'itunganywa ry'amatora ku ibwirizwa shingiro runani amizero y'abarundi ruvuga ko hari abanywanyi bagifunzwe bazira ibikorwa byo muri ayo matora. Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka b'urunani amizero y'abarundi avuga ko naho hari abatari bake bamaze kurekugwa hari abandi bagifunzwe.
Muri Rumonge abanywanyi bacu bapfunzwe bari abanywanyi bari babaye bamwe bita bahagarikitsi cyangwa abacungera amatora mandateri, abenshi barabarekuye, ubu hasigaye hapfunzwe bane. Muri Rutana barabarekuye abari bafashwe imbere gato y'amatora no muri kijya gihe nyine cy'amatora. Hanyuma mu gihugu cyose naho abantu bagiye barasemerera barabarekura, ariko rero ntibisigura yuko bose barekuwe. Hari aho bagipfunzwe nk'ibubanza harapfunzwe abantu batatu, igitega hariho umwe agipfunzwe wararongoye urunanamizero y'abarundi mu Gishubi, imuravya hariho undi umwe agipfunzwe Bujumbura, harapfunzwe babiri.
Uyo mushingamateka w'urunani amizero y'abarundi avuga kandi ko hari abanywanyi baburabuzwa ku mitumba aho babaye bazira yuko baseruye ko bashigikiye gutora ya matora aherutse.
Mwarabonye ahitwa ku Magara aho abantu b'abapfasoni basanga ku rutudandaza duto tubeshejeho imiryango, aho usanga mbere n'imitahe baba bafite ari imitahe mito mito cyane, ariko barababujije kudandaza ivyamwa barabirukana. Mwarumvise ivyabaye mu Kayanza aho abakora mu byo bita amasalon de coiffure twatuzu abantu bashobora kwimosherezamo imishatsi, natwe nyine twabomaguwe turasamburwa kubera yuko ari utwa abanywanyi bacu. Hariho naha muri Bujumbura muri komine Mubimbi aho nk'abantu nk'umusozi uriko abantu bo mu bwoko bw'abatwa cyane cyane babuzwa udukorwa twabo twa misi yose ngo koko base kwinjira mu mugambi uri ku butegetsi.
Shamanira Kiza, musitanteri wa komine Bugarama mu ntara ya Rumonge, yashikirije ko abo bakenyezi badandaza mu gitaza bakuweho basanzwe barangurira imirimo yabo kugira ngo urwo rudandazwa rushyirwe nk'urutonde bongere basubize ku ishuri abigeme bari bamaze igihe baheba kwiga bigira muri urwo rudandazwa. Mu nani y'amizero y'abarundi barasaba abajejwe intwaro kubahiriza agateka k'abanywanyi babo nk'abarundi. Kuri ivyo nyene mu ntwirangiye buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana aherekejwe n'uwurongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Rumonge bari bishikiye ahitwa ku Muhuzu ahavugwa icuka giturutse ku ciyumviro c'abarongoye paruwasi katolika yo ku Muhuzu co kugarukira kuri bene wabo bafunzwe bazira ivya politike muri ayo matora y'ibwirizwa shingiro. Muri iyo nama buramatari wa Rumonge yatunganije aho ku Muhuzu akaba yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye munda. Mu Rumonge, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.